imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, nyadirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Daniel Ngabonanje, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu na makuru yo kuri isa.
Mu Burundi, ishyaka CNL rikomeje gushinja leta n'ishyaka riri kubutegetsi kubahohotera.
Hariho n'utubwi tugenda twigisha amahoteli turayafise, batanga denegasi y'uko umuntu atemeye kuja mu muganga kanaka ko
uwo ni agatorwa sa uyobora ishyaka CNL. Icyakora ibyo avuga siko abandi babibona muri leta.
Nukuri abarongoye imigambwe, mumenye yuko abanywanyi banyu ataraberanda kubavugira ngo nibagosheje kunuku nuku bava dusanga twihenze.
Uwo nawe ni Kalinia Mbarushimana, akaba guverineri w'intara ya Karusi.
Abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara mu itangazo kuri rubuga Twitter bavuze ko batanguye ibitero bigenewe gushyira ubutegetsi bugendera ku mategeko mu Burundi. Igihugu cya Zimbabwe cyatangaje umunsi mushasha w'akaruhuko ugenewe kwiyamiriza ibihano Amerika yafatiye icyo gihugu. Uwo munsi wiswe Anti-Sanctions Day uzohimbazwa ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi. Jimmy Carter yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajyanywe mu bitaro inyuma y'uko aguye umuhiriwe ku munsi wa mbere mu ijoro mu gisagara cya Plains muri leta ya Georgia. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ku mukanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu.
Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fida,
urakoze Edi. Duhere ku nkuru yerekeye Burundi, aho hafi isaha 10 zo mu ijoro uno munsi wa kabiri, abanyagihugu bo mu bice vya muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi babonye abantu batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye muri ivyo bice bariko bagana mu ishamba ryo mu Kibira hafi ya commune Musigati muri iyo ntara ya Bubanza. Babonye abo bantu bajijwe bavuga ko bari benshi kandi bafise ibigwanisho bikomeye cyane. Inkuru turayigaruka.
Ministri w'intebe wa Canada Justin Trudeau yatorewe indi manda y'imyaka 4 yo kuyobora igihugu, ariko abura ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Ishyaka rye ry'abaliberali giye gukanya imyanya 157 ku myanya 338 mu nteko. Bari bakeneye nibura imyanya 77 kugira ngo bagire ubwiganze. Ishyaka ry'abakonservateri bakomeye ku bya kera riyobowe na Andrew Scheer ryegukanye imyanya 121. Biravugwa ko Trudeau ashobora gufatanya n'ishyaka rya NDP ryabonye imyanya 24 kugira ngo babone ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Trudeau w'imyaka 47 yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ise umubyara Pierre Elliott Trudeau na wigeze kuba ministre w'intebe wa Canada.
Naho muri Zimbabwe, icyo gihugu cyatangaje umunsi mushasha w'akaruhuko ugenewe kwiyamiriza ibihano Amerika yagifatiye. Umunsi wiswe Anti-Sanctions Day uzohimbazwa ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi. Abategetsi batari bake ba Zimbabwe harimo Perezida Emmerson Mnangagwa bamaze imyaka barafatiwe ibihano na Amerika kubera ivyaha bagirijwe vyo kuba baryoje agateka ka muntu mu bihe vy'amatora yaranzwe n'ubwicanyi hamwe n'ifatwa ry'amatongo yari mu minwe y'abazungu. Perezida Mnangagwa mu ntango yari yasabye Abanyazimbabwe guhagarika kwidogera ibihano igihugu cyabo cyafatiwe na Amerika. Yamara mu nyuma yaho yakoresheje ivyo bihano mu ntumbero yo kurondera gushigikirwa n'abanyagihugu. Yavuze ko ivyo bihano vyagize uruhara ku isenyuka ry'ubutunzi bw'igihugu, ivyo inyuma y'uko Abanyazimbabwe batakaje icyizere ko azoshobora kunagura ubutunzi.
Ministri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatanze integuza ku badepite ko nibaramuka batemeje ingengabiheye yo gukura Ubwongereza mu muryango w'Uburayi azahamagaza amatora. Kuri uyu wa kabiri nibwo abadepite bari butore kwemeza cyangwa kwanga amasezerano mashya ministri w'intebe yumvikanyeho n'ibihugu byo mu muryango w'Uburayi. Jeremy Corbyn uyobora ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta yavuze ko ibyo ministri w'intebe ashaka gukora babifata nko gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Iyi nindi mbogamizi ministri w'intebe Boris Johnson ahuye nayo mu kugerageza gukura Ubwongereza mu muryango w'Uburayi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru y'ijya no hino tubafitiye muri aka kanya arabandanya. Jimmy Carter yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajanywe mu bitaro inyuma yuko aguye muhiriwe ku munsi wa mbere mu ijoro mu gisagara cha Plains muri leta ya Georgia. Ikigo ayoboye Carter Center cyatangaje ko Jimmy Carter afise imyaka 95 muri iki gihe yakiwe mu bitaro byitwa Phoebe Sumter Medical Center mu gisagara kiri hafi yaho cha Americus muri leta ya Georgia kugira asuzumwe yongera avugwe. Kigo Carter Center chatangaje kandi ko yiteze kuja kuruhukira muhiriwe. Bubaye ubwira kabiri Carter agwa muri uku kwezi ubwira gatatu mbuye byavuba. Jimmy Carter arusha imyaka abandi bahoze ari abakuru b'ibihugu mu gihe baba bakiri bazima. Yabaye president wa Amerika mu kingo kimwe kuva mu mwaka w'1977 gushika mu mwaka w'1981. Kare n'umutambukanyi wiwe Rosaline bamaze imyaka irenga 73 bubakanye. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Abategetsi mu gihugu cha Burkina Faso bavuga ko ibitero vyabaye mu minsi mike irangiye vyahitanye abasivile 19 mu mihana yahitwa Zura mu buraruko bw'igihugu ahindagondwa z'abayislam ziriko zigarurira ibice bitari bike. Abantu bitwaje ibigwanisho bateye imihana ya Zura mu ntara ya Bam mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ryashiriye ku munsi wa mbere. Itero cyakozwe ku bantu bari bagiye ku maziko mu mihana yahitwa Burga mu ntara ya San Matenga cyahitanye abantu batanu. Kindi gitero mu ntara yitwa Lorum cyahitanye abantu batandatu. Abategetsi ba Burkina Faso batangaza kandi ko abasirikare bane n'umupolisi bishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye mu bitero bibiri byakozwe mu buraruko bw'igihugu. Urubibe hagati ya Burkina Faso n'igihugu cya Mali rutera rurangwa n'umutekano muke mu gihe intagondwa z'abayisilamu zinjira muri Burkina Faso zivuye muri Mali. Burkina Faso cyahoze ari igihugu kirangwa n'amahoro.
Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara wigambye ko ari wo wagabye ibitero mu ntara ya Bubanza. Ababibonye bavuga ko izo nyeshyamba zarimo zigerageza kwinjira mu ishyamba kimeza rya Kibira. Fidel Ndiongabo adufitiye inkuru irambuye.
Nivyo Edi, hafi isaha 10 zo mu ijoro uno munsi kwa kabiri abanyagihugu bo mu bice byo muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi babonye abantu batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye muri ivyo bice. Bavuga ko abantu bariko bagana mu ishyamba rya Kibira hafi ya komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Ababonye abo bantu babajijwe bavuze ko bari benshi kandi bafise ibigwanisho bikomeye. Abanyagihugu baba muri komine Musigati bamenyesha ko abo bantu bababwiye ko baje kugarukira igihugu. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba. Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bazotegerezwa kuva mu bice barimo kubera ingwanisho ishobora kwaduka umwanya wari wose basaba ko umutekano wabo ubahirizwa. Bariko baca mu ikomine Mpanda abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu 20 harimwo umukuru mutumba wa Mitakataka muri zone ya Randa. Abo bantu bari banyurujwe barekuwe ku mutumba wa Ruziba muri zone ya Dondi. Isoko ry'amakuru dufise rivuga ko imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD abasirikare n'abapolisi akikubuje umugwa mukuru wa komine Musigati bavuga ko bariko bitegurira igikorwa cyo kuzimanganya abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri komine Musigati. Abanyagihugu batangiye guhunga ibice vya komine Musigati aho abo bantu bitwaje ibigwanisho baciye. Abajejwe intwaro mu ntara ya Bubanza n'intego zijeje umutekano barahumuriza abanyagihugu basaba abanyagihugu kubamenyesha ku gihe abantu bose bikeka. Muri ico gihe abarwanyi b'umugwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara mu itangazo ku rubuga Twitter bavuze ku munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2019 itariki yo kwibuka imyaka 26 irangiye intwari ya demokrasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko mu Burundi. bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu gihugu. Abo bagwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba President Petero Nkurunziza bamenyesha ko Burundi budatekanye nk'uko leta ihari mu Burundi bivuga. Muri ico gihe mu butumwa kuri uwo gatwire leta y'u Burundi yatangaje ko igisirikare cy'u Burundi caturije umurwi w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo mu bucagucago. Imenyesha ko abicanyi 14 bishwe, ngo 11 zirafatwa. Leta y'u Burundi ivuga ko uwo murwi wabo bicanyi bari bafise imigambi yo gusubira kugira ubwicanyi nk'ubwo bakoze iruhagarika ku itariki 11 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018.
Urakoze Fidel Niyongabo. Ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi rikomeje gushinja bamwe mu bategetsi n'abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD guhotera abayoboke ba CNL ndetse bakanabatoteza. Ibyo byavuzwe na Bwana Agathon Rwasa uyobora ishyaka CNL ubwo ari mu nama Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagiranye n'abayobozi b'amashyaka. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo, twayisomewe na mugenzi wacu Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda.
Umukuru mugambwe CNL umushingamateka Agathon Rwasa ashima ko kuva mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka inama nkizo zitanguye hari intambwe mu bijanye n'icuka cya politike ku rubuga. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inamashingamateka anegura ibibera mu ntara ya Bujumbura bijanye no gusambura ingoro z'umugambwe. Agathon Rwasa akavuga ko hari n'inzu y'umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Nyabiraba iheruka gusamburwa.
Hari n'icyo ndashaka gusaba cyane cyane ku ntara ya Bujumbura, ibintu bikorerwayo ni ukuri intwaro nigerageze ibihagurukire. Amapirama nase yarabohowe ya CNL inshuro nyinshi, mugabo ubu hageze aho kubohora inzu z'abantu babamo. Ibyo byarabaye hirya hejo ubuseruki na CNL kuri Nyabiraba inzu yiwe yarabohowe. Kandi si kuvuga ngo ababikora ntibamenyekane ntibazwi, hariho n'utubi tugenda twigisha amaudio turayafise batanga demenasi y'uko umuntu atemeye kuja mu mugambwe kanaka ko agiye kwibondera ko.
Mu gihe iyo nyubakwa y'umunywanyi wa CNL muri komine Nyabiraba aho muri uwo mugambwe bavuga ko yasambuwe n'abasendedevdd muri ako karere, Dieudonne Bizimana umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Bubanza arabihakana, ashikiriza ko iyo nyubakwa yasambuwe n'imvura ivanze n'igihuhusi.
Iyo nzu iyo kama bayumvise twarayumvise yabaye mu Nyabiraba mugabo sinibuki itariki harabwo imvura y'igihuhusi mu makuru atandukanye tubafite amashure amazu atari make y'abantu yabomotse nayo niyo nyubakwa ivugwa yagurutse irakomoka muri ibyo biringo iguruwe n'umuyaga. Inzu yabomotse biturutse ku bihuhusi by'imvura nyinshi yaciye mu ntara yacu.
Ivyihagarikwa vy'abanywanyi b'umugambwe CNL bagirizwa gutunga ibigwanisho indongozi y'umugambwe ku rwego rw'igihugu yabigarutse ko muri iyo nama. Agathon Rwasa yagarutse ku co yitire mentanya yakorewe mu mpera z'indwi iheze uwuhagarariye umugambwe CNL muri komine Buhiga intara ya Karusi.
Haramujanye baramufunga baca bavuga ngo baca urubanza rw'ikibiriraho. Mugabo ubwo rubanza rw'ikibiriraho hava visto procedure koma eske ushobora urubanza ngo ni rusase abaza kwagiriza uwo muntu bari muri iyo seyansi. Deuxième visto procedure muri urwo rubanza hageze ko haba deliberation, le procureur yitwa yuko amuburanya aja kugira deliberation hamwe n'abamagisa. Twebwe muri ibyo rero tubona yuko hari manipulation iri destine guhungabanya abantu d'infasoni notre kuko amatwa dusubira ni uko uwo muntu yari amovetermi avec l'administrateur uyo nawe akaba yarahiga ko abwirizwa kugira icyo amukoreye.
Buramatari w'intara ya Karusi avuga ko ivyabaye ku burongoye umugambwe muri komine Buhiga nawe nyene yabimenye mu cegeranyo yarungikiwe n'urongoye igipolisi. Nayo kuvyo indongozi ya CNL ku rwego rw'igihugu ivuga ko yaciriwe urwango ndagonde. Kaniya Mbarushimana avuga ko atarabwa niyo ngingo y'ubutungane
ku mutumba wa Kamahoro kuri uyu muntu atwara umugambwe CNL nararose raporo ya komisiyo provinciale aho yambiye yuko basatse mu miryango irenga 20 bagasanga ibigwanisho kuri uyu muntu. Jewe ntacyo nongera ko kubera ko sinzeje umutekano. Hanyuma kuca avuze cya prokirera avuga yuko urubanza rwaciwe nabi nyakuba mukuru umugambwe senere kumbure arafite ibyemezo kuko nagiye ngaha sinzeje ubutungane kandi igihe urubanza rucika siho nari ibyo muvuga kandi ko ari montage umukuru umugambwe senere yoba bifite ibyemezo azaheza byerekana mugaje twomenya cyose novuga kandi twama tuvuga nkuri abarongoye imigambwe mumenye yuko abanywanyi banyu ataraberanda kubavugira ngo nibakosheje kunuku nuku tubava dusanga twihenze
kubyagirije cy'umugambwe SNL umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu atanga ihumure Pascal Barandagiye akavuga ko ari kumwe n'indongozi z'uwo mugambwe agiye kwishikira ku rubuga kwirabira amaso mu yandi ukuri kuberego by'uwo mugambwe urongowe n'umushinga amateka agatongwasa mu ntumbero yo kubitorera umuti.
Arakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru yateguwe n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika yadusomeye. Tubibutse ko kenshi na kenshi tuzadusomerwa aya makuru kuko mu Burundi abanyamakuru bacu badukoreraga batemewe kwakorera.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Urukiko rwa gisirikare ruri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwasoje kuburanisha ku ngingo yo gufungwa cyangwa gufungura by'agateganyo abantu 25 baregwa kuba mu mutwe w'igisirikare cya P5. Abaregwa bose barasaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Ayo majwi y'imodoka na moto bya gisirikare bigenda bikura mu nzira ibindi binyabiziga ngo imodoka zitwara abafungwa baregwa kuba mu gisirikare cy'umutwe wa P5 uhuriweho n'amashyaka 5 na RN sirimo zitambuka amaze kumenyerwa muri iyi minsi abantu 25 baburana. Ku munsi wa nyuma w'iburanisha ry'abaregwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nanone bongeye kubazana mu modoka ebyiri za gisirikare ku rukiko umutekano wari wakajijwe mu buryo bugaragarira amaso. Mu myanzuro ya nyuma ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bane bari basigaye bose nabo basabye gufungurwa by'agateganyo bakaburana bidegembya. Uhereye kuri retired Major Habib Mudasiru, umucamanza ukuriye inteko iburanisha yamusabye gutanga icyifuzo cye. Uyu wari wicaye ukuguru yakugeretse ku mufariso kubera ukuguru kurwaye yabwiye Lieutenant Colonel Charles Madudu ukuriye iburanisha ko akeneye kuburana yidegembya. Yavuze ko byamufasha cyane ashingiye no kuba arwaye ngo byamubera umwanya mwiza wo kujya kwivuza. Majuru Mudasiru nk'uko yabwiye umucamanza kandi binagaragara ukuguru kuzengurutswe n'ibipfuko ahora mu mbago kandi ukurwaye ntikubasha gukandagira haba kumusohora mu modoka kuyimwinjizamo yewe kumugeza no kumuvana mu rukiko hari aho bisaba kumuterura. Birashoboka ko uyu wahoze mu ngabo z'u Rwanda igufa ry'ukuguru kwe ryaba ryarangiritse. Ikindi yabwiye urukiko nuko afite aho abarizwa hazwi kandi ko uko agaragara ngo adashobora gutoroka ubutabera. Maitre Paula umurisi umwunganira mu mategeko yibukije ko Majoro Mudasiru na bagenzi be 24 bareganwa bafatiwe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko kugeza ubu nta bubasha bafite bwo gusubirayo. Maitre umurisi yabwiye urukiko kuregwa yafashije inzego z'ubutabera mu byo bamubajije byose. Yibukije ko ihama ari ukuregwa yaburana adafunzwe bityo ko bamurekura kuko ngo nta n'iperereza yabangamira ku byaha aregwa. Undi murundi Jean de Dieu Ndirahira nawe yumvikanye mu rukiko asaba ubuhungiro leta y'u Rwanda maze akaburana yidegembya. Wiyongereye ku bandi barundi batatu nabo baburanye basaba ubuhungiro leta y'u Rwanda ndetse no kuburana bidegembya. Baranga ko igihe basubiriye Burundi bavugaho kubohereza mu mitwe baregwamo bashobora kubavutsa ubuzima. Umunya Uganda Desiderio Fred nawe yasabye kuburana adafunzwe. Maitre Rwagasore ubunganira mu mategeko nawe ashingiye ku ngingo z'amategeko yabasabye gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Yavuze ko mu nyungu z'ubutabera baburana bidegembya. Yavuze ko gufata icyemezo cyo kubafungura by'agateganyo byatuma n'abakiri mu mashyamba bigobotora imigambi mibisha yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. kuri uyu munyamategeko kurekura by'agateganya bo yunganira bakaburana bari hanze byahinyuze bikunze kuvugwa ko kugera mu Rwanda ari gufungwa no kwicwa gusa. Metre rwa Gasore asanga nyuma yo kubafungura ubutegetsi bw'abashyira mu bigo bibafasha gusubira mu buzima busanzwe, yibukije ko bamwe mu baregwa nabo yunganira barimo batazi gusoma no kwandika, bityo ko abanyamahanga basaba ubuhungiro binabaye ngombwa babashyira mu nkambi nk'impunzi. Yabwiye urukiko ko ruramutse rugize ibyo rubategeka kubahiriza babyubahiriza bari hanze bakabikora nta mananiza. Abo yunganira avuga ko ari ubwa mbere bakurikiranyweho mu butabera bityo ko batanatoroka. Ni nacyo kimwe kuri Bwana Diogene Bihoyiki we na Maître Salim Nshuti umwunganira basabye ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze, cyane ko na bimwe mu byaha ubutabera bumukurikiranye habyemera. Uko ari 25 ubutabera bw'u Rwanda burabarega ibyaha bine buvuga ko biri mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibyo ni ukwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko, ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabo ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Barangajwe imbere n'uwari majoro mu ngabo z'u Rwanda Habibu Mudasiru wasezerewe mu mwaka wa 2013. Mu minsi yashize hari amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza majoro Mudasiru ko yarasiwe mu mirwano yacyamiranije ingabo za FARDC n'imitwe yitwa Intwaro. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bageze mu Rwanda ku bufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa nta munsi n'isaha buvuga bwabakiriye. Mu bihe bitandukanye hakunze kuvuga ko hari abarwanyi ba General Faustin Kayumba Nyamwasa baba bitoreza muri Kivu y'Epfo, ariko uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo mu gisirikare cy'u Rwanda akaza guhungira muri Afurika y'Epfo ahakana ibi birego. Aba baregwa mu rukiko ku munsi wa mbere bakigezwe imbere y'ubucamanza ubuvugizi bw'ihuriro nyarwanda RNC bwatembeje ijwi ry'Amerika ko ntaho bubazi, buvuga ko ari ibirego bwite by'ibiremekanyo. Hatagize igihinduka ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa cumi, umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu nibwo azatangaza icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganya baregwa. Bagira ubusa, ijwi ry'Amerika i Kigali.
Guhera ejo mu Burusiya mu mujyi wa Sochi hazateranira inama igamije guteza imbere ubukungu hagati ya Afurika n'Uburusiya. Ku wa kane hazaba indi nama izahuza abakuru b'ibihugu bya Afurika na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Mbese izo nama zigamije iki? Ibisobanuro tubihabwe na Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu biro byacu i Londres mu Bwongereza.
Uburusiya bumaze imyaka bugaragara cyane muri Afurika. Duhere ku biri hafi bwemeye ko Abarusiya bari mu ndege y'ubwoko bwa Antonov 72 iheruka kugirira impanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Havuzwe kandi Abarusiya baguye mu mirwano ibera muri Libya, kandi Uburusiya bukomeje gusinya n'amasezerano n'ibihugu bya Afurika kandi ntibukangwa gushora imari. Muri iki cyumweru Perezida Putin azongera kubigaragaza yakira abakuru b'ibihugu bya Afurika mu nama y'iminsi ibiri, ikaba ari nayo ya mbere ihuriwemo n'abategetsi ba Afurika benshi kuva mu mwaka w'1991 igihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zarindi mu kaga. Abategetsi b'Uburusiya barifuza kwerekana ko igihugu cyabo gifite ingufu. Umuvugizi wa Perezida Putin Dmitri Peskov yabwiye abanyamakuru mu cyumweru gishize ko Uburusiya bufite byinshi bwaha Afurika igihe impande zombi zibifitemo inyungu. Twibukiranye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zari zifitanye umubano mwiza na Afurika, zashyigikiye abaharanira ubwigenge muri Angola, muri Mozambique, muri Guinea Bissau ndetse n'ahandi, zari mu ntambara yo muri Ogaden muri Ethiopia, zari muri Congo. Ariko nk'uko umushakashatsi Paul Strunsky abivuga, igihe ubumwe bw'izo leta z'Uburusiya bwarindi mu kaga n'ubufatanye bwa Afurika bwahise buhagarara. Mwibuke ko muri icyo gihe abategetsi benshi ba Afurika bigaga mu Burusiya, ariko magingwa ya hari abaperezida batatu gusa bize mu Burusiya. Abategetsi ba Angola, igihugu Burusiya bwashoyemo imari nyinshi mu bucukuzi bwa diyama, ndetse n'aba Ethiopia bazaba bari kumwe n'abandi banyapolitiki 10,000 hamwe n'abashoramari baturuka mu bihugu 35 bazahurira mu mujyi wa Sochi. Hazaba hari kandi n'intumwa zaturutse muri Nigeria, aho Burusiya bwashoye imari muri peteroli ndetse no muri gazi, ndetse n'abazaturuka muri Ghana. Abo bose ni inshuti nshya Uburusiya bwashatse vuba. Reka turebe noneho uko ubucuruzi bwifashe. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya, ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika bwiyongereyeho inshuro 350% ku ijana. Uburusiya burizera ko iyi nama ya Sochi izatuma bushobora kugurisha intwaro nyinshi, kandi ibihugu bya Afurika bikagura inganda zitanga amashanyarazi yo mu bwoko bwa nuclear. Uburusiya burifuza kongera umusaruro buvana muri Afurika. Magingwa ya uhagaze ku kayabo ka miliyari 20 z'amadolari buri mwaka mu gihe abafaransa bakurayo miliyari 40 naho abashinwa bakahavana miliyari 200 buri mwaka mu gihe ubucuruzi hagati y'umuryango umwe bw'Uburayi na Afurika burengeje miliyari 300 z'amadolari buri mwaka. None se Uburusiya buzungukira he? Icyo navuga nuko iyi nama ibaye mu gihe ubukungu bw'Uburusiya bwifashe nabi kubera ibihano bwafatiwe n'Uburayi ndetse n'ibiciro bya peteroli byaguye. Ikigaragara nuko Uburusiya bufitanye imigenderanire myiza na Afurika kandi burifuza kwibanda cyane mu kubahiriza umutekano no gucuruza intwaro. Dore uko bimeze mu myaka 5 ishize Uburusiya bwashoboye gusinya n'amasezerano 23 yo kubahiriza umutekano n'ibihugu bya Afurika, kandi nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi CIPRI, Uburusiya nibwo bugurisha intwaro nyinshi muri Afurika. Umwanditsi Edward Lucas yavuze ko abanyabugeni b'Abarusiya bafasha za leta zo muri Afurika kwiba amatora, gukwiza amatwara afifitse byo bamwe bita propaganda, no kwinjira muri za mudasobwa z'abandi ndetse no kohereza abacanshuru bacunga umutekano. Urugero, umucyumwe rugishize muri Gine harashwe impirimbanyi za demokarasi 9 zigaragambyaga mu gihe intumwa z'Abarusiya zifasha Perezida Alpha Conde guhindura itegeko nshinga ngo yongere yiyamamaze ku nshuro ya 3 kandi yemerewe gusa 2. Uburusiya rero bufite inyungu muri Gine buhakura 1/3 cya bauxite bukeneye, kimwe n'Ubushinwa. Uburusiya ntabwo busaba uwo bufashije kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ikigo Wagner Group gifite icyicaro mu Burusiya kimaze kohereza ingabo zarwanye muri Syria no muri Ukraine, muri Central Africa, kandi Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger nabyo bitegereje ko Uburusiya bubifasha guhashya abarwanya ubutegetsi bwabyo. Icyo narangirizaho nuko ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika bifite ubwoba ko Uburusiya nibumara kwigarurira ibihugu byinshi bya Afurika bushobora kuzajya bubikoresha mu kubukigikira mu matora abera muri Loni ndetse no mu yindi miryango mpuzamahanga.
Arakoze Venuste Nshimiyimana, nshuti mu duteze amatwi. Mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko mbere y'uko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejeho. Fidel,
urakoze. Abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi rwitabara mu itangazo bashize ku rubuga Twitter bavuze ko bagiye batanguye bitero bigenewe gushyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko mu Burundi. Muri icyo gihe mu butumwa ku rubuga Twitter, leta y'u Burundi yatangaje ko igisirikare cy'u Burundi cyatujije umugwi w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo mu bucagucagu.
Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau yatorewe indi manda y'imyaka 4 yo kuyobora igihugu, ariko abura ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Ishyaka rye ry'abaliberal ryegukanye imyanya 157 ku myanya 338 mu nteko, bari bakeneye nibura imyanya 170 kugira ngo bagire ubwiganze.
Naho igihugu cya Zimbabwe cyatangaje umunsi mushasha w'akaruhuko ugenewe kwiyamiriza ibihano Amerika yafatiye icyo gihugu. Uwo munsi wiswe Anti-Sanctions Day uzohimbazwa ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi.
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatanze integuza ku badepite ko nibaramuka batemeje ingengabihe yo gukura Ubwongereza mu muryango w'Uburayi azahamagaza amatora kuri uyu wa kabiri, nibwo abadepite bari butore kwemeza cyangwa kwanga amasezerano mashya minisitiri w'intebe yumvikanyeho n'ibihugu byo mu muryango w'Uburayi.
Jimmy Carter yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajyanywe mu bitaro nyuma yo kwaguye muhiriwe ku munsi wa mbere mu ijoro mu gisagara cya Plains muri leta ya Georgia. Ikigo Carter Center cyatangaje ko Jimmy Carter afite imyaka 95 muri iki gihe yakiwe mu bitaro byitwa Phoebe Sumter Medical Center mu gisagara kiri hafi muri leta ya Georgia.
Shuti mwari muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Dushimire engineer Peter Hanley wadufashe mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Limas Kalala wegeranyije aya makuru, na Etienne Karekezi wari uyihagarariye muri studio. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Mugire ibihe byiza, mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.